hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isanganira i Washington DC mu kirundi mu Rwanda mu Burundi tukumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Mwiriwe neza nshuti mwese mu duteze amatwi muri kumwe na Frederic Mundikije ikaze mwese makuru yo kuri saha. Igihugu cya Uganda kiriteguriye kurundika inteko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigiye gufashanya n'inteko z'akarere mu rugamba rwo kurwanya imirwi itwaje ibirwanisho mu buseruko bwa Kongo.
Bubafite n'uburenganzira bwa kimbunda izindi nyeshyamba z'abanyekongo bakwanga gutanga imbunda bazaba bikora ku gahato, niyo mandate barayifite.
Uyo ni umuvugizi w'ingabo za Uganda General Felix Kulaije. Abakuru b'ibihugu by'akarere ka Asia Pacific bahuriye i Bangkok ku murwa mukuru wa Thailand uno munsi kuwa gatanu. Abasirikare batimbagaje ubutegetsi muri Myanmar ejo ku munsi wa kane bararekuye abanyororo bagera ku 600,000 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho ibiro by'igihugu bijejwe gutohoza ibyaha FBI biriko birakora itohoza kuri sitasiyo y'igipolisi y'Ubushinwa itemewe mu gisagara cya New York City. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abakuru b'ibihugu by'akarere ka Asia Pacific bahuriye i Bangkok ku murwa mukuru wa Thailand uno munsi kuwa gatanu. Nizaba bitekanijwe kuba inama y'ubutunzi bisa n'ibyahindutse y'umutekano. Inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Thomas Cameron.
Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris uhagarariye igihugu cye muri iyi nama ya APEC mu murwa mukuru wa Thailand yaratangiye kuvuga ijambo, noneho ararihagarika. Abayirimo bamaze kumenya ko Korea ya Ruguru yari imaze gukora umwitozo wo kurasa igisasu cya misile gishobora kugera ku mugabane w'isi uwo ari wo wose. Guverinoma y'Ubuyapani yatangaje ko cyaguye mu nyanja nko muri kilometero 200 uvuye ku nkombe zabwo. Ubwo rero Kamala Harris yahise akoranya indi nama y'igitaraganya y'abakuru b'ibihugu by'Ubuyapani, Korea y'Epfo, Australia, Nouvelle-Zélande na Canada kugira ngo bungurane ibitekerezo kuri Korea ya Ruguru bayamaganye bivuye inyuma. Nyuma inama ya APEC yakomeje bisanzwe. Uburusiya nabwo ni umunyamuryango wa APEC, ariko Perezida Vladimir Putin ntiyayigiyemo. Yarahagarariwe na Minisitiri w'Intebe wungirije Andrei Borisov. APEC bivuze Asia Pacific Economic Cooperation, ni umuryango washinzwe mu 1989 mu mugambi wo guteza imbere ubukungu bw'ibihugu biwugize, byose hamwe ni 21.
Urakoze Thomas. Muri Leta Zunze Amerika ibiro by'igihugu bijejwe gutohoza ibyaha FBI biriko birakora itohoza kuri sitasiyo y'igipolisi y'Ubushinwa itemewe mu gisagara ca New York City. Inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Umuyobozi mukuru wa FBI Christopher Wray ejo yari mu nteko ishinga amategeko avuga ko bazi neza ko Ubushinwa bufite koko ibiro by'ibanga bya polisi yabwo bitemewe n'amategeko i New York. Yavuze ko ari ukuvogera ubusugire bw'igihugu kandi ko binyuranye n'amahame y'ubufatanye aba hagati ya polisi z'ibihugu bitandukanye. Yasobanuye ko adashobora gutangaza uburyo barimo bakora amaperereza. Ijwi rya Amerika yashatse ambasade y'Ubushinwa i Washington kugira ngo igire icyo ibivugaho, ariko ambasade yirinze kugira icyo itangaza. Sitasiyo za polisi y'Ubushinwa mu mahanga zamenyekanye bwa mbere na mbere mu kwezi kwa cyenda gushize biturutse ku bushakashatsi bw'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Safeguard Defenders, ufite icyicaro gikuru i Madrid, umurwa mukuru muri Espagne. Watangaje ko Ubushinwa bwazishinze mu buryo bunyuranyije n'amategeko ahantu 54 hatandukanye hirya no hino ku isi, harimo New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na hatatu i Toronto, umurwa mukuru wa Canada. Safeguard isobanura ko Ubushinwa buzikoresha mu guhiga Abashinwa batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Beijing batuye mu mahanga. Yemeza kandi ko hari abo polisi y'Ubushinwa yaba yarashimuse ibasubiza mu Bushinwa ku ngufu. Ubushinwa ntibuhakana ko izo sitasiyo buzifite koko, ariko busobanura ko ari zo gufasha Abashinwa baba mu mahanga mu birebana n'ibyangombwa byabo nko kuvugurura impushya zo gutwara imodoka. Nyamara ubusanzwe ibi bikorwa na ambasade cyangwa konsila. Uretse FBI, Safeguard imaze gusohora icyegeranyo cyayo n'ibindi bihugu byibura 14 byatangiye gukora nketi birimo Canada, Ubuholandi, Ubwongereza n'Ubudage. Director Ray yabwiye inteko ishinga amategeko ya Amerika ko FBI ifitanye ibiganiro nabo ngabo bandi kuri iki kibazo
tugushimiye kandi Toma abasirikare batangaje ubutegetsi muri Myanmar je ku munsi wa kane bararikuye abajyonoro bashika ku 600 mu barikuwe harimo abanyamahanga bane inkuru n'ubundi dushikizo inkuru dushikizo na mugenzi wacu Diane Ninazo
abanyamahanga bane baraye barikuwe ni Vicky Bowman yahoze aserukira ubwongereza muri Myanmar yapfunze mu kwezi kw'icenda yagirizwa kurenga ku mategeko y'abinjira n'abasohoka wa kabiri ni umunyamerika Kiao Hait O afise amamuko muri Myanmar yatawe muri yombi mu kwezi kw'icenda ko 2021 yagiriza iterabwoba ubushikiranganji bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bwishimiye rekurwa ryiwe buvuga ko yari amaze amezi 18 afungiwe ubusa bwashimiye amakungu bwemeza ko yokeje igitutu kugira ngo abarekwe bose barekurwe ugira gatatu yarekuwe ni umuyapani Toru Kubota akina bareresi yari yatawe muri yombi yagirizwa kugumura abanyagihugu no kurenga ku mategeko ajanye n'ibyo gutanga amakuru yari yakatiwe imyaka 10 uwa kane nawe n'umunyaustralia Simtunel yahoze ari umuhanuzi mu by'ubutunzi kwa Madame Aung San Suu Kyi yigeze gutwara Myanmar Tunel yatawe muri yombi mu kwa kabiri ko mwaka uheze yagirizwa kumena amabanga y'abategetsi ba Myanmar abasisanguzi bavuze ko abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Myanmar barekuye abo banyororo n'abandi bababa 600 mu ntumbero yo guhoyahoya makungu Phil Robertson icegera cy'utwara ishirahamwe riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch ku mugabane wa Aziya yabwije ijwi ry'Amerika mu kiganiro cihariye ko iki ari ikimenyetso cy'intambwe yizera ko kizizoganisha ku kurekura abanyororo ba politike bose bakiri mu mvuto izindi mpande zasesenguye zavuze ko abanyororo barekuwe mu ntumbero yo kuresha makungu kugira ngo azofate mu mugongo amatora azo mwakuza
barakoze bagenzi bacu Diana Ninazwi na Toma Kamirindi badushije amwe makuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradio y'ijwi ry'Amerika samyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kirwanda mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93.3 mu Burundi naho mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave 19.19 ni metero 22 turi no kuri internet wese tatwakaburungu radio yacu VOA kaburungu no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu mukanya amakuru avugwa mu karere ka Afrika ibiyaga binini igihugu cya Uganda kiteguriye kurungika inteko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigiye gufashanya n'inteko z'akarere mu rugamba rwo kurwanya imirwi itwaje ibirwanisho mu buseruko bwa Kongo umenyesha makuru wacu Ignatius Bahizi yavuganye n'umuvugizi w'ingabo za Uganda General Felix Kulaije
ingabo za Uganda zatoranyijwe gufatanya n'iza Kenya na Burundi mu kugerageza kuzana umutekano muri Kongo zirategurwa zigomba kuba zinjiye muri Kongo ukwezi kwa cumi na kumwe gutashira zizaba ziri mu karere ka Ituri inama ya abapresidenti yicaye Nairobi buri gihugu cyahawe sekta nangwa akarere kacyo Burundi izaba muri Kivu y'Amajyepfo Kenya Kivu y'Amajyaruguru hanyuma Uganda Ituri
Generali ingabo za Uganda zari zisanzwe nyine aho mu karere mugiye kujamo hari hasanzwe ari igisirikare cyangwa kirwanya ADF kubukohereza abasirikare bitandukaniye he n'abari basanzwe yo
abasanzwe yo bariyo kubwumvikane bwa Uganda na Congo nk'ibihugu byombi izi ngabo zigiye kujya mu Ituri zizajya gukura imbunda ku nyeshyamba zose ziri muri Ituri aho rero ugasanga ko akazi imirimo yabo itandukanye umurimo twakoraga na mu gisirikare cya Congo ni ugushaka no guhiga abakomeberezo ba ADF naho kigira gisirikare kijye kugenda kizajya gifite manda nini nangwa mandeti nini kurenza operation Shujaa
muri iyo mandeti tugiye muri make ibindi bikubiyemo uretse ibyo guhasha ADF
oya bafite bo bafite n'uburenganzira bwa kimbunda izindi nyeshyamba z'abanyekongo bakwanga nyine gutanga imbunda bazaba ibikora ku gahato niyo mandeti barayifite
aho muri ituri hari imitwe itandukanye za kodeko abahema n'abarendo bari bamaze igihe bashamiranye hari indi mitwe za mayimayi urabona ako kazi katara kazi karenze gisigaye cyanyu agatara kazi kenshi cyane
igisigaye cyacu gifite ubushobozi buzavugana na buri muntu uba kuri kuvugana nawe nayo impamvu mandate yabo itarebana na ADF ahubwo irebanye n'iyo mitwe wavugaga ya kodeko MIT n'abandi
ariko si ubwa mbere ibikorwa byo kugira ngo izo nyishamba zirwanywe bikozwe abantu benshi bagiye babikora ubu ngubu muri iki kigiye guhinduka kizatuma murangiza iyo mitwe myishamba ko ari nyinshi cyane ibarirwa mu majana kurambura imbunda no kuyikubita kuyihasha
mu gihe duhawe uburenganzira tuzabishobora kuko dufite ubushobozi
muzajyana na gisirikare kingana gute umugore w'abasirikare
twateguye batalioni niyo turasabwe ariko iyo batalioni ikaba ifite nyine ibikoresho bikenewe mu gihe baba batewe nangwa se bagombye gushyira agahato umutungo wose kugira ngo utange imbunda bafite ubushobozi buzagishyira mu bikorwa
ubwo nk'umuntu w'umusivili utazi ibya gisirikare nkanjye ubwo wavuga ngo batalioni irimo abantu bangahe
nyine batalioni irimo abantu igihumbi ariko nicyo nkubwiye ntiyongereweho abagendeye abakorera abarwanira mu byuma byitwa tanks abakoresha imbunda zirasira kure abagendera amamodoka nangwa se motorized infantry abo bose bongereweho kugira ngo nyine iyo force izaba ifite ubushobozi bubwira abantu gushyira imbunda hasi bakemera bakwanga bakabashyiraho agahato
urebe hamwe intambara zo kurwanya abantu muri Kongo ni mu mashyamba y'inzitane ntabwo baba bicaye ahantu hamwe mu gihe twabasanga amabwiriza muduha izo mbunda kandi nuko mwana bivuze no kuri EDF byarabagoye kubera kubura imihanda bari mu mashyamba rero abantu banyanyagiye mu karere kagari namwe mu bantu igihumbi hatari imihanda urumva bitazabagora
n'ubundi igisirikare imirimo dukora imirimo igoye tugenda tuyiteguye
ariko urebye ibyo ari byo byose akazi mumaze gukora mushasha EDF mugafatanye n'igisirikare cya Kongo bimaze kuba urugero riba bizashoboka cyangwa niba bizagira ukuntu bibateye ikibazo gikomeye
Kongo ni igihugu kigari ariko Kongo ni igihugu cyatuye umwana mu gihe abaturage bacyo n'inshuti bafatanyije hamwe kugira ngo bazane umutekano
hanyuma se hari igihe ntarengwa mufite cyo kuzakora
icyo gihe cyatanzwe n'inama ya president ba East Africa icyo gihe rero ngira ngo ikibanza kizajya gishyira bazongera basuzume niba igisirikare kigumayo nangwa se gisohoka
hari abavugaga yuko ngo mugiye kuja igoma kwiyunga ku mutwe w'abasirikare bavuye muri Kenya ngo guhasha inyeshamba zirimo iza ya 2023
oya ibyo simbizi
ntabwo muri bujigoma nangwa epfo muri za rushuro
ibyo simbizi
hanyuma mwe muravuga iki ku mirwano ubu imirwano ikazi muri rucuro niho imirwano ikazi ubu umutwe wa M23 urimo kwigarura uburere butandukanye kandi Kongo yaje muri East African Community dore hari abasirikare ba Kenya murumva mutakagiye aho hepfo ho urugamba rushushe mu mpamvu zo kuja iheru ubu ngubu aho imbunda zitanga igishyikitse
iteka no gushyikiriza urugamba ugomba kureba icyaruzanye Uganda rero ku bwacu tuvuga ko ari ubuyobozi bwa Kongo ari M23 bakwiye gusuzuma icyateye iyo ntambara bakagishakira umuti kugira ngo intambara itongere
urimo kugisuzuma kandi mushizemo n'intwaro ubwo si cyo cyasuzuma gute kandi urimo kubona mwoherezaho ibisirikare bitandukanye
ibisirikare twohereje ntabwo bigiye kuri M23 kandi kiri cya kabiri ndakubwiye mandate yahawe ibisirikare ni ugushyiraho situation nangwa se umutekano kugira ngo habeho kuvugana mu bya politiki political process
generali Kurayije nakurikiye ubutumwa bwawe washyize kuri Twitter ubutangaza nyine ku gisirikare cya Uganda kirimo kwitegura kuja muri Congo kandi nakurikiye iby'abantu benshi mu karere bagusubije haba muri Congo na mu karere kose ikintu byo basubije bumvaga ko batishimiye iki gikorwa bumva ko batishimiye igisirikare cya Congo cya Uganda kuja hariya muri Congo yuko ko igisirikare cya Uganda bagishinga ibintu byinshi amabi menshi muri Congo ko batagikeneye muri Congo ibyo urabivuga wewe
nanjye mfite civil society organization zo muri Butebo na Beni byasinye bisaba ko ahubwo igisirikare cya Uganda kiguma muri Congo
nibyo
yego Uganda ntiririra kuba muri Congo na gato na gake pe hagira habaye umutekano mbuva mu burasirazuba bwa Congo niyo mahoro y'abanyayuganda ni bimwe mu nibyo munini w'umunezero w'abacuruzi muri Kongo twe biraduhombesha kuko dutanga iseme nyinshi kugira ngo turebere abagisirikare cyacu.
Turagushimiye General kuba yagiye kwemera kuvugisha no kuvugira Amerika.
Murakoze.
Inkuru yake Burundi ba uramatari intara za Rumonge Makamba Rutana Ruyigi Cankuzo na Muyinga ku ruhande rw'u Burundi na uramatari wa Kigoma ku ruhande rwa Tanzania barahuriye mu nama mu gisagara ca Kigoma muri Tanzania. Iyo nama iratumindwi yari iramutse iraba uko umutekano umubano hagati y'izo ntara zihana imbibe wifashe. Inkuru Ijwi ry'Amerika ifatanije n'abakunzi baryo twayisomewe n'umumenyeshamakuru wacu Thierry Yves Ndashimiye.
Inama yashimikiye cyane cyane ku bibazo abafata ingendo baja bukabagira urudandazwa n'ikoreshwa ry'abana imbibe z'ibyo bihugu zihinduka bivuye ku nzuzi. Babura amatari bagize izo ntara biyemeje gutsimbataza umubano mwiza ushingiye ku korohereza abava muri izo ntara baja kuramukanya canke gukorera mu zo bahana imbibe mu kindi gihugu. Babura amatari w'intara ya Makamba ngo zirazana Françoise mu ijambo yashikirije yadomye urutoke ku makosa akugwa n'abajejwe uruja n'uruza ku mipaka y'u Burundi na Tanzania. Ayo nayo nibiturire bisabwa kugira batange kuri gusa murekarengane ya ujirani mwema canke bagusinyire ko winjiye mu Burundi canke Tanzania.
Amakosa kogwa bituma ingendo zimwe zimwe kandi amakosa kogwa n'abajejwe uruza n'uruza bakaba bubahirije y'amasezerano ya ujirani mwema mbere bigahava bikwega no kutubahiriza amasezerano ya isatina komuniti.
Tobias Andengenye yishuye buramatari wa Makamba hamwe n'abasabwa ibiturire ku mupaka bibamenyesha ati mugabo no ku ruhande rw'u Burundi mwikebuke.
Kwa hiyo tunawaasa wale wote ambao sheria yetu haiwavumilii maafisa wake wanaochukua rushwa.
Kuri ibyo turasabye abo bose bagira ingorane zo gusabwa ibiturire kuduhamagara kuri nimero itari ha 113. Tanzania ntiyihanganira abasaba ibiturire ariko no ku ruhande rw'u Burundi namwe bwe mwikebuke kuko biravugwa ko ibiturire bisabwa abinjiye. Buramatari wa Makamba yasabye kandi ko murekarengane iha uburenganzira bwo kumara iminsi 15 mu gihugu ugiyemwo yokongerezwa ikiringo kigashika ku mezi 3 canke arenga abaje gupagasa nabo agateka kabo kubahirizwe.
Komande zose bisaba ko umutanzania canke umurundi ava mu ntara ya Kigoma akazi na Kagera canke uva mu Burundi mu ntara ya Rumonge Makamba Rutana Cankuzo Ruyigi na Muyinga nuko boronswa ako gapapuro bakakaronswa tukaduzanya iminsi nkuko twari twabivuze mu iyo nama iheruka. Twari twasabye yuko ako gapapuro koduzwa iminsi y'amezi 3 kugira ngo baborohereze mu bikorwa byabo bya minsi yose. Ikindi nacyo nuko twaraba ukuntu abakozi bakorera mu mirima baza bafise umwanya muto ngaha cha Tanzania kuwiga ukuru abo bantu bocungerwa umutekano wabo n'ibintu byabo kugira bakore batekanye.
Tobias Adengenye akaba yasabye ko abo baje gupagasa muri Tanzania bohabwa icemezo catewe ko umukono n'userukira leta cemeza ko agiye kuhakorera amezi 3 canke arenga gutyo leta ya Tanzania yokwakira abo bakozi ikaba icemezo ko bafise uburenganzira bwo gukora akazi muri Tanzania kandi kubahiriza agateka kabo. Kubijanye n'abana binjizwa muri Tanzania buramatari wa Kigoma Tobias Adengenye ati ntituramenya neza kwa abo bana bakoreshwa muri Tanzania canke ko bahaca barengana abakaja gukoreshwa mu bindi bihugu ariko bafadikanyije n'abarundi bagiye kwicarira ico kibazo. Ibi bihugu bibiri ntibishigikiye ko abana bakoreshwa kandi amategeko abibuza. Tugiye kwicara dutohoze hanyuma dufatire ingingo abo binjiza abana n'ababakoresha baba bahungu baba bakobwa bategerezwa kurindwa kumwe Kibazo churuzi maragarazi, rugaburu Burundi na Tanzania gwahubye rukanyaga matonga Burundi, buramatari wa Makamba asaba ko hoshingwa karimbi gatandukanye n'ubwo ruzi. Inama yabo ba buramatari yafunditse ku migwi ijejumbi bezibihugu yoshinga uburimbi butimuka kibagume bizeye inzuzi canke ibindi bishobora kuzimangana. Iyo nama ya Ujirani Mwema igira 17 yarangiye hasabwe ku intara za Kagera, Katavi na Rukwa zo mu gihugu cha Tanzania nazo zokongegwamwo, kandi iyo nama ikaba kabiri mu mwaka.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye birabandanya. Amashirahamwe aharanira gukingira ibidukikije ku mugabane wa Afurika arizeye ko inama mpuzamakungu igira 27 ku vyihindugurika ry'ibihe yariko ibera mu Misiri iheze ibihugu birungika ibiruka vyinshi mu kirere vyashoboye kwerekana ingene bizoshumbusha ibihugu ataruhara bifise mu konona ikirere. Laundry mugenzi wacu Diane Nazwe yaganiriye na Laundry niteretse twara ishirahamwe majana 350 ku mugabane wa Afurika niteretse yari itabiriye inama izwi ku izina COP 27 atangura rero asigura isano izina ry'ishirahamwe aramutswa 350 rifitaniye n'ibyuka birungikwa mu kirere.
Icyo giharuro gisigura igipimo imyuka ya dioxide de carbone itegezwa kugushika ko kugira ngo ikirere cyononekare, ko uno munsi imyuka yaramaze kurenga icyo gipimo cy'amajana 50 igeze ku gipimo cy'amajana 25 byumvikana yuko isi yamaze kurenga urugege ntarengwa n'ukwateza ko ntarengwa rwaramaze kurenga bivanye n'imyuka yagiye yongerekana nk'uko uwukije umurwayi ageze kuri kujyapima ubushuhe ku kirwa 40 cyane 41 kandi tuzi ko ubushuhe bukomeye ari hagati y'imyaka
40
rero ibi byose byateye
uti n'amajana 350 urugero ivyuka bitorenga ko tukaba tugeze ku 400 ivyo vyuka wise carbone ahanini biva kuki ni vyuka iyo umuntu avuze vyuka vya gutyo yumve ivyuka biva mu gutekesha imbabura ivyuka vy'indege ivyuka vyiki dusigure gato nkabata utwinjize muri ico kino cha ni vyuka nyabaki
imyuka itandukanye iba ahanini mu mahinguriro ari ishyirya no hino ari ku isi ariko byatse imbere biciye mu mahinguriro hariho ibyuka bisongwa n'imiduga hari ibyuka bisongwa n'indege ibyo byose iyo biriko birakora uko bikora bya minsi yose hari icyo bisokoye muramutswe nako nk'umuduga wasohora imyotsi indege zirasohora imyotsi amahinguriro akoresha charbon ibyuka bya charbon arasohora imyotsi iyo myotsi rero kugira yagiye iba akumire cyangwa iba myinshi mu kirere irageza aho ituma yafekta uko ibintu bijanje n'uko bisabye gukora ituma imishwarara y'izuba iyo ishikiriye hasi hageze uko isubira inyuma bice bimwe bita bya effet de serre hage isubira inyuma ikifatwa n'imyuka yabaye myinshi mu kirere kuko iyo ibyo ayo mahinguriro iyo byose bita source de pollution mumbare ndakunda gushyishamo kumbere igifaransa kugira ngo ushobora gukora n'ibyo bashobora kuba mumbariwe ariko uko ayo mahinguriro araba menshi bikaba byinshi biramera nk'ibyubaka ikintu kimeze nk'uburengeki gituma imishwagara y'izuba iyo yabyo hasi tukayikoresha hageze ku isi n'ibintu nike n'ishobora gusubira rero n'ibyo byatumye ahanini ubushuhe bugenda bwongerekana kuva icyo bita revolution du siècle mu myaka yashize 2023 itanguye gushika n'ubu rero ibandanye yongerekana. Icyo rero twe duharanira muri ishyirahamwe ryacu ni uko iyo myaka twemera tukayishyira ku migenzo mibi cyangwa umunsi w'amajyambere ya 18 2025 tukayigerageza kugabanuka naho bitoroshye bikaba imbuto nyinshi cyane twizere twinshi mu ndabo nitwe tworabira gute tworabira hamwe gute cyangwa ibihugu bitandukanye tuyakora gute tuyoye imibiza imigambi yahe ikingira ibidukikije igabanya ibyo ibikoresho cyangwa icyo kumusuka igihe mu kirere kugira ngo dushyire ku rugero rwiza bidatuma haba n'ibikikije ibyayo cyane cyane kiboneka ku mugabane wa Afurika n'ibindi bihugu bitari bikiri mu mugabane wa
aya majana ne twayageze ko ryari galandri ahaheze igihe kinini twaramaze isi yaramaze kugera ku majana ne arenga bikarenga majana 350 twagirizwa kuba turi ko kugira ngo isi ntishuhigwe ibyo byuka nibiri mu gikwe byinshi ngo biheze bitugirire ingaruka
ego amajane twa twararenze amajane
350 byitiriwe iryo zina gisha hamwe ryanyu kugira ngo dushore no gutahura urugero isi yari itegereje kuba ko naho igeze tuje ku mirongo ya telefone hama rero tugaruke tuce tuvugana kuri ko birabirangaho muri misi bitandukanye turahera kuri Daniela Daniela ikaze ku ijuri y'Amerika no muri muri sanga
murakoze cyane Diana kuri cyane
Nyamasheke meze gutega Daniel.
Imeze neza naho aho muri Amerika muramaho.
Kwe turakomeye hazindutse hakanye gusumba uko byari bimeze rando yaraza kutubwira nimba ari hindagurika ry'ibihe cyangwa ari bisanzwe.
Eh adusashe. Eh nano nasinzurira ba umuntu kwira.
Eh
cyangwa izuba rikava ibyo ni byo twita imihindagurikire
y'ibihe. Reka takuba niko kabazo wari umufitiye.
Ya ndagira ngo abantu dusobanure ubundi iyo ihindagurika ry'ibihe yumva ikintu umutwe wiwe ikindi nawe umuntu arize Diana ndagira ngo ari ese ko guhindagurika kw'ibihe biva mu bintu byose none kuki Afurika usanga ari byo bintu dusanga ari byo bashinga bafata izo mezi bakabishyira mu bikorwa ese biriya bihugu bindi tubona bikomeye byamaze gutera imbere murabyubahiriza ku kigero gikwiye amategeko yo kubahiriza ihindagurika ry'ibihe kuko ikibazo usanga ari bo bafite imodoka nyinshi bakora ibisasu bakora za bombe nadufashe mu by'ukuri abantu bakora ibyo bintu ni gute bagubahiriza ihindagurika ry'ibihe bigacamo murakoze
yego Landry urumvise utubazo tubiri twa Daniel n'umukunzi w'ijuru ry'Amerika ni Nyamasheke umwe ishuri uhinduye utanguriye kudusigurira icari cyo ihindagurika ry'ibihe
ihindagurika ry'ibihe kongere ikirundi cyangwa ikinyarwanda bya bingora ariko ndagerageza nshaka kuvuga ko ihindagurika ibihe byamye hariho icyo bita gutandukanya variabilité climatique na changement climatique variabilité climatique ni ihindagurika ry'ibihe ry'ikinyarwanda bisanzwe bivanye uko isi imeze kuva isi iremwa hagiye haboneka icyo bita variabilité ibihe ari byo guhinduka kw'ibihe mugabo bitumye n'icy'amakozi na kibesi bisanzwe bijyanye n'uko isi imeze uko igenda yitunganyije n'uko ubushyuhe bugenda buduga buke buke mu gace nshaka gushyira ko n'uko ishanjemo kinatiki kivuga cyangwa ihindagurika ry'ibihe reka twibwira abajije ahanini n'ishanjemo cyangwa n'ihindagurika ry'ibihe bivuye ku bikorwa by'abantu bivuye ku bikorwa by'ibihugu by'amashyirahamwe amahinduriro byatanguye kuba byinshi kuva bimwe n'ise revolution bakita revolution ikiye bitanguye kuvuga hagiye haboneka gukoresha les vapeurs machines à vapeur industrie amahinduriro bigira ngo kugira ngo zikore byo se n'ibintu bisuka imyuka myinshi mu kirere ibyuka byinshi mu kirere ibyo ni byagiye bituma haba ihindagurika ry'ibihe byinshi n'ubu bikaba biriko biraba byinshi bivanye n'icyo nshobora bita ihindagurika ry'ibihe ubutyo umuntu aba ashobora kuba ati uri Nyamasheke cyangwa mu Kirundo cyangwa Makamba ibyo bintu bizana gute ubibona kujya uhora wumva ngo imvura yatebye kenshi twa tutwariho ibihe ibihe agatasi iki n'ibindi ibihe byo guteramo igihe cyo gutera ibiterwa twatubwiye yuko imvura hari imvura igwa mu kwicenda cyangwa mu ntango y'ukwi cumi akaba kumbure tuyitara fitizi zonse mu kwa mbere hama mu nyuma hakaza urushana hama hakaza n'iki ngiye kuraba uko uwo bazi n'umunsi abakurambere abadukurira cyangwa abasokuru
nshuti mwese mwese mukunda iradio ejo y'Amerika haniho turangije ibiganiro byacu turabashimiye kwa mwa kwikiranya amakuru washikirije turashimiye kandi na Nadia Taha ya dufasha kwiganya ibiganiro tukabadushimiye kandi na PJ ya muhinga bw'izuma turabashimiye namwe mwese nshuti mwateze amatwi kandi turabateka kamo mubandanye mwumviza ibindi biganiro by'iradio ejo y'Amerika mugire amahoro aho muri hose.